干的硬的了，兄弟的。哎，要干嘛去多？这下看我是真能力的嘞，没能下班去吧？
Ahoni murugo kwa Serafini Lambo na w'imyaka 35 uwo mukenyezi w'abana batanu abakobwa bane n'agahungu kamwe aba mu nzu y'ibyumba bibiri na salon iri nko ku metero 500 za paruwasi ya katolika muri Rusiga komine Rugombo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi uri hanze y'inzu cyangwa utegeye abo bana ntiwamenya ko bamugaye kuko n'ahamaguru n'amaboko bidakora neza bakagenda bikwega baraganira
Mi gato hace toda la navatoria para que la rafuño en la hoja. Tengo un nuevo tema que yo me tengo algo de que no hallo que lo dejan a escuchar. No van a ir a nadie en pie a mi carne.
Abigia, me vamos a quedar sin ir a cachuminita, no se me indue, mugiaga hongo, curuja chumin. Mugahinda agashaka kumwica umupfasoni Nirambo yiganirwa ijya Amerika tubwira ayagowe n'umwiheburo wamurengeye
abana bafashwe nabo mu mupfasoni bacara abana sinzi n'irangiro ryiwe nanjye ubu ndakwaye ndarenze ariko ndiyumvira ko njyana nanjye ndareba ukuntu babata kuko ntibafite icyo bafungura burira bakarara inzara ababanye bahora bafashe ariko ubu nabo nta kintu bafise bamfashe n'ubu barashonje ariko bararira babuze icyo bafungura inzu tubamo ntihabona ni amatara dufise na nyine inzu yatubwiye ko agomba kudusohora
nyina w'abo bana bagendana ubumuga asaba umunyempuhwe wese kumutabara
umwe aryama hasi mbavu zikababara uwundi aguma yicaye uwundi aragenda ariko atambuka ntibikunda agenda yidudagura nkabasaba ko bawufasha kweri bakampa n'agatahe ukuba n'abadandaza baronka icyo bafungura canke bakampa n'udukinga kugira ngo baze batembera baje hanze nk'abandi bana uko babayeho nabi baguma mu nzu
ariko ntirampe batse imyaka 38 yataye umugore wiwe araheze imyaka 7 byamunaniye kwihanganira kurera abana batatu bagendana ubumuga
yarabataye barambwira ntashobora kubana n'ibyo bimuga ntarengera na rimwe ryiwenze inyagiye aba bana nahora nshingero agenda gukorera 5,000 ariko n'ikiro cy'ibiharage n'ubufu bigaca bihera none nanjye ubu ndagwaye ndarenze kana mituweli ifise ko bagiye kubaho ntabyo nzi
Claudine Ndayishimiye w'imyaka 28 akaba afite abana 4 n'umwe mu babanyi bagerageza kuramira Serafine ariko yemeza ko kubera ubuzima buzinze we n'abagenzi be ubu akenshi batakuba amazi
kwepe iyo bishitse kenshi tukabona abo bana bararaye inzara arishe umubanyi afise arabahereza ataco afise naho n'ukuri burira bugaca bakaryama ata kintu na kimwe barose
Francine Niragira n'uwundi mubanyi avuga ko ingingo ya leta yo kubuza abategereza mu mabarabara yaje gusongera isibe muri uwo muryango w'abana batawe na sababyara kubera ubumuga bwabo
cyane ubu hoho byaranagakoze ahora n'abajyana no gusiga ubu nibakibajyana gusiga kuko babihagaritse ubu bagumaho ubu biyumviye ko niwe abahereza ubu urabona muri iki gihe cy'inzara hari igihe barara inzara nk'ubu turi mu gashogoro ntabareza kenshi birashyika bakarara inzara
urunganwe na rwonka Jeanvier Nizeyimana baterwa agahinda n'ubumuga bwa bagenzi babo bakabura uko babikika
ndababara byema kubona babirwa bajyane kandi baba bahaguruka nabo bakagenda natwe tukaba tugenda je byoma muramba ba kandi nabo bakaba batajyana ubafasha mbabo nawe n'abakwaye ntakaba bafise icyo barondere bakirwa bajyane nibyo biri ku nsara batashobora kuronka icyo kurya
iryo rya Amerika ryagiye kuraba uwo muryango rihasanga Perpetue Rukuru aserukira urunani rw'amashyirahamwe yajeje wateka k'abana Fenadebe mu Rugombo na we nyina aratabaza
amashyirahamwe ajeje bagateka k'abana n'amashyirahamwe ajeje bagateka k'abakenyezi agira icyo yokunganira abari hafi babyumva babishoboye barateye agahinda abo bantu hashyitse n'ukuri uwo hashyitse akababona ntiyoreka kugira icyo afasha ashoboye icyo yofasha turaganira nabo kenshi mba ndi hafi yabo turaganira bararara inzara zimwe kabiri
Gilbert Mani yakiza mutanteri wa komine Rugombo yabwiye ibya Amerika ko mikoro make komine ifise iriko yiga uko yokubakira uwo muryango usanzwe ntaho nikora
komine n'ivyihamagarirwa gufasha turabafasha kugira ngo turatuza ngo bandanye shasha n'uko basanzwe yari imiryango kusami koro make kushadu kikomye kwenye wajira na wawa ya kwa kutajiga ni watoko mwumisi gimbe kumbre kutuwa habari kutuwa wa indira kiyoche mungu na kutuweko wa mwja angutuwa kwa aho wawa
ikizo UNICEF chemeza kwa mwurundi ya wagenda na umuga wa huwa ni wazo itanduka anye halimu ukubula ututu kwa tugu mwe kwa wagenewe kipuka kwa alimenshi mwri wa bituma mmasamba change mmasashe kubel ukubula ugihe lero ujanye na umuga bugabo mwriso kihugu kandi na hore tasini ya masezano ujubati za wagenda na umuga urunani kwa abo na onu chemeza kwa hakiri kumiru kwa bakore kwa hawa mwri jango na mutuzi eloje ulika aneza iluja Amerika.